nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe sangwe ikaze mu makuru yo kuno mugoroba turi ku munsi wa gatatu n'igenekezo rya 28 ruheshi n'umwaka wa 2023 amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bariyamiriza urugendo rwa bamwe mu bagize umugwi severe bariko barakora mu bihugu bya Buraya abo nabarukiye mu mashyirahamwe 18 adakiranira ibyicaro bya politike basohoye urwandiko rwo kwiyamiriza urwo rugendo rw'abamwe mu bagize umugwi severe. Indwi zibiri zirarumanye atani magi gitoro byibonekeza mu ntara ya Muyinga ibituma abanyagihugu batiyunguruza uko bitegerezwa bagasaba ko leta yofata icyo kibazo mu minwe. Abakozi bariko barubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze cyitwa Prince Louis Rwagasore kikaba muri kino gihe cyitwa Stade Intwari bamaze amezi atatu bataronswa umushahara wabo bakaba basaba gutunganizwa muraza kubikurikirana muri ano makuru kwa ruguca ku mayange mu kanya inkuru imwe mu kwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe n'ikaze muri ano makuru. Umugwi ujeje kumenya ukuri no kurikura na severe wategerezwa guhagarikwa nakamo gategwa na Vitali Nshimirimana rongo ishirahamwe Force akabavugira amashirahamwe 18 adakiranira ibyicaro bya politike yasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri yiyamiriza urugendo rw'uwo mugwi uri kugira mu bihugu bya Buraya. Severe ikaba yamenyesheje ko intumbero y'urwo rugendo ariyo kumenyesha Abarundi baba mu mugabane wa Buraya aho ibikorwa by'uwo mugwi bigeze. Ariko rero ku bwa Vitali Nshimirimana ngo nta kindi uwo mugwi ugamije cyangwa utumbereye atari ukubiba urwanko mu Barundi kubera wanze no kumviriza Abarundi bo mu mice yose.
Kuba uwo mugwi urongowe na Petero Kabenda yicariye uwo mugwi warerekanye yuko udashobora gukora igikorwa cy'ukurondera ukuri kandi udashobora kunywanisha Abarundi kuko umugwi waranzwe n'ibinyoma urangwa no gukumira urangwa no gusuzugura ibyiyumviro by'abashaka guterera kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwi wahisemwo gukora ku byabaye mu mwaka w'1972 nabyo nyene ubikora nabi ubikora uhengamye ubikora ukoresheje ibinyoma ukora ukoresheje ibyiyumviro bigaragara yuko hari iby'imigwi imwe imwe yahora ivuga kandi bandanye ivuga kugira ngo icyuvye ukuri. Hanyuma rero uwo mugwi abantu batari bake ntibahengeshanije gusaba yuko uwo bumviriza na cyane cyane abahunze harimo bari mu mashyirahamwe harimo bari mu migambwe hari n'abandi mu yindi migwi y'Abarundi. Ariko uyu mugwi uhengereye wamaze kuvuga ibyo wabonye uhengereye waramaze kubyita izina uritoye ugiye kurondera Abarundi baba mu bihugu bya Buraya i Buruseli kugira ngo batamike icyo kinyoma washyitseko. Icyo kinyoma rero nacyo uno munsi kikaba kiriko kirabiba urwanko kikaba kiriko kizura imico hamwe n'ingiro n'ingendo y'amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi. Hari nacyo gituma twiyamiriza urwo rugendo tukibaza tuti mbega severe none ubu unye ije gukora iki. Hanyuma rero tuhongera tukavuga tuti uyu mugwi rero ko byagenze gutya dusaba yuko abarongoye Burundi mu nzego zitandukanye ababijejwe harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko bafata ingingo yo guhagarika uwo mugwi hanyuma bakarondera ngene habaho icyuka cyiza cyotuma Abarundi bashobora kwishyiraho umugwi bashobora kwizigira umugwi udahengama umugwi w'abashinga ntare bijunja n'ijambo umugwi ushobora kubwira ukuri Abarundi bose bagashobora kukumviriza.
Vitali Nshimirimana akaba yavuze kubwa mashirahamwe 18 yasohoye urwandiko kuri wa kabiri amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki nayo makuru avugwa mu gisata c'ubutungane kuri no wa kabiri uheze hari kwigenekereza rya 27 ruheshi mu mwaka w'2023 Sentare Nkuru ya Gitega yaciriye umunyororo Emilienne Sibomana urubanza rwo gufungwa imyaka 5 gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 y'amafaranga y'amarundi ahorwa gutanga amakuru atyoza Patri Rora Ntakarutimana rongoye ishure Kristo rwaje kumushasha Emilienne Sibomana akaba yaciza habona ibikorwa byo gufata ku nguvu abigeme byakogwa na Padri Rora Ntakarutimana kuba nabigeme biga kuri iryo shure hari mu nama yari yahuje abategetsi batandukanye mu ntara ya Gitega n'abakozi b'ishure kuwa 26 nzero uyu mwaka ishirahamwe ry'abahanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH rimenyesha ko rihagaritswe umutima n'urubanza rwaciwe Eraria Nibizi n'umuyobozi jingwa bikogwa w'iryo shirahamwe asaba ubutungane kwirinda gukoreshwa mu manza zigira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu tumutege yompi
twiyamirije urwo rubanza kuko rwaciwe rudaciye ku matohoza biboneka neza yuko urwo rubanza ari urwango ndagonde n'akadenderezo kubera yuko uburanira leta atanahamwe yerekanye yuko ibyo Emilienne avuga yagiriza directeur wiwe ko yabitohoje ko nta nahamwe berekana yuko uwo mupatiri atacaka imwagira mu bisanzwe urubanza nk'ubwo rwashobora gucibwa Sentare iterekanye amatohoza yakoze kucaha patiri yagiritswe bategereza kwerekana yuko koko ibyo Emilienne Sibomana ariko aragiriza patiri atari byo kandi ibyo ntibyari gushoboka bataronse abahinga mu byerekeye bamwe bagwanya amabi akoregwa bigeme akogwa biciye ku gitsina abo bahinga bagakoresha ibyagirije bya Emilienne Sibomana bakaraba ibyaha avuga bakaraba nabo babikorewe hanyuma bakerekana neza yuko koko patiri atakimwagira urubanza nk'ubwo rero ntirwashobora gucibwa batabanje gutohoza ngo berekane koko yuko patiri atakimwagira yuko koko Emilienne abesha koko Emilienne ariko aradendereza turabona rero ko waburaniye leta aho gukurikira ibyo Emilienne Sibomana yapfutse leta yacifatanya na patiri nyene kwagirizwa kugira ngo bagirize Emilienne ko yambise ibara uwo yagiriza aho rero twiyamiriza urwo rubanza yuko icambere na mbere rwo banza rugahagarikwa rukaba imfagusa Sentare ikabanza igatohoza ku byaha Emilienne yagiriza uwo muyobozi bagakorana n'abahinga babijeje ku rubanza nk'ubwo ntirushobora gucigwa nabo bahinga batinjiyemo hama bakabona koko ko uwagirizwa umuyobozi w'ishure Kriste Rua atakibikimwagira turasabye rero abacamanza bareke gucubanza kwa ngondagonde kumbure bari ko batinya ijisho riri nyuma yabo ribatuma bakora ibidakogwa
Dokumentere mu ntara ya Muyinga imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu bafata ingendo zitandukanye bava ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga batombereye mu yindi mihingo y'igihugu umwe mu ngenzi ziva imuyinga zija mu zindi ntara yavuganye na radio Inzamba agateka kawe avuga ko aciye indwi zibiri atani magigitoro yaba esanse canke mazutu ribonetse ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ubwo bukene bw'igitoro butuma hari ingenzi nyinshi zahebye gufata ingendo kubera ubukene bw'imodokari hamwe rero n'ibiciro by'itike byagwijwe na kabiri abanyagihugu bagatera kamo leta gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo igitoro kiboneke maze basubire kwishyura no kwizana mu ngendo bafata inkuru tubaza Janvier Habarugira
haraciye indwi zibiri atagitoro kiboneka ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ibyo byatumye igitigiri c'imodoka zunguruza abantu kigabanuka igiciro cyo kunguruza abantu uva imuyinga ugana izindi ntara naco kiraduga biteye ubwoba kushika inshuro zibiri canke zirenga nkuko bisigurwa n'uno munyagihugu
bashobora kubiru abantu baho bafata ubugendera z'imuyinga bagenda ngo mukuru w'intara ya Ngozi bahora babiha amafaranga ari hagati y'8,000 n'10,000 uno munsi babiha 15,000 ico kimwe no kuva imuyinga ugenda ku mukuru wa politiki i Gitega ingenzi mwizi mokaka nono za waziri haa mafranga aliakati iwe umbi umonani na chumi na viviri aliko unamosi aliisha ili umbi mirongi wili urunza leoko alikibazo kikomei
icyifuzo cy'abami n'abandi ni uko leta yohagurukira icyo kibazo cy'igitoro igatora umuti urama abantu bagasubira gufata ingendo atankomanzi bakishira bakizana
cyangwa leta yuko yukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gisubire kuboneka yaba isasa cyangwa mazutu kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu busubire kugenda neza
ubukene bw'igitoro ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga ngo ntibwazingamitse ingenzi gusa no kunguruza ibintu byankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu ni ingorane ikomeye.
Janvier Habarugira arakenuye nari nababwiye mu ntango z'ano makuru imyidogo ni yose ku bakozi bari kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze cyitiriwe umurwanwa Prince Louis wa Gasore muri kiro gihe cyitirirwa Intwari kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abakozi bamaze amezi atatu bataronswa agashahara kabo kuri uno w'Imana baragize imyerekano kugira bagaragaze akababaro bafise. Amakuru dukura muri abo bakozi akamenyesha ko bari ku isonga iyo myerekano baciye batangura kugirwa ko iterabwoba basaba kuronswa agashahara kabo. Reka inkuru tuyibaze Eddie Claude Ninahazo.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura mu bafundi bariko bubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe kuko ubu badashobora kuriha amazu bapanze canke ngo baronke ico bagaburira imiryango yabo kandi barakoze. Bamenyesha ko bamaze amezi agera kuri atatu bataronswa agashara kabo. Abakozi kugira ngo berekane akababaro kabo bari barahagaritse akazi ariko mu nyuma baca babagira ko iterabwoba babita abagumutsi. Amakuru ava muri abo bakozi yatumenyesha ko atawekuriwe gusohoka ngo aje kurondera ico rirenza atabanje gusaba uruhusha. Saa 12 z'umugoroba wasohotse zimutanze atarashika aho bakorera arakubitwa agashaya bavuga ko bapfunzwe icamaso.
Itere ya kete ngwa kete ah bizikira mukoro ngwa kete wiki wishinga kakubitwa ahantu akisho se bara kagese ko dikanga chari ni kaga liri hanga ngi mako meye ho me ngiri ko 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 itwa metode harimo honorable atoe munara yakitega itwa deni karera namwe n'umukuru mukamwe referendi free abo ono bahagariye icyo rifukwa ko n'amafaranga bwacu aronke nibo bavuga ijyanye mu ibyo byose nyamishe yose ayo ari batatu yego kuvuga ko ari kenshi amafaranga kenshi abura yaba ari ntacyo tubuzi. Yego
abafundi bari kububaka icyo kibuga cy'umupira w'amaguru bavuga ko niyo hageze guhembwa hariho abahembwa abandi bakabura kuko hawa harabaye makosa menshi mu gukora intonde. Hariho nabifuza gusubira iyo baje bava kugira bacungure umutwe ariko bakabura itike yo kubashikana iwabo. Kora makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe turashobora kuronka kuri telefone bahagarariye ibikogwa byo kubaka ico kibuga Reverien kuri yarongo uyu mugambwe CNDD-FDD n'umushinga mateka Denis Karera kugira batange umuco kuri zongorane z'abakozi bubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru kuri stade Intwari.
Eddie Claude Nazwe arakenuye tumira mate dure tubandanya amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Inzamba
umugenzo wo gusabikanya ni uranga abayisilamu kuri uno munsi mukuru w'intama. Ibyo bishikizwa na Murisho Ramadhani, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu Komibu, ni mu gihe kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo ya 28 Ruheshi, abayisilamu bo ku isi yose bahimbaje umunsi mukuru w'intama, arongera akamenyesha ko ari umunsi wo gusangira n'abatishoboye, imfubyi eka n'abapfakazi. Ni mu mutege yompi
ego tweje usenga uno munsi usigwa yuko ari umunsi w'intama, ni kuvuga twibuka igihe intumwa y'Imana Abrahamu yaragira ngo abage umwana we w'ikinege yitwa Ismail, n'Imana yacimuzanira intama, nkuko tuma tuvuga ko ari umunsi w'intama. Niyo mpamvu tuvuga ko ari umunsi w'intama kubera Imana yamuzaniye intama kugira ngo bakure ko Ismail, niwe bamubaga Ismail kugira ngo babage intama. Kuko usanga ku isi yose uno munsi n'akanyamuneza ko abayisilamu mu kubaga intama. Ubutumwa tutanga uno munsi ni uko twabikanya abayisilamu ko Imana ibitubwira yuko umunsi mukuru, umunsi wo gusangira n'abatari abayisilamu nabo tutemera kumwe, ngo ni umunsi wo kubaga intama, impene n'inka tugasangira. Ingendo ibonye uno munsi ni umunsi mukuru, mugabo ibikorwa birabandanya nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu amabivuga yuko tujye ku kivi, tujye ku kazi, turondere ibyo dufungura kugira ngo umuntu wose uronge icyo ufungura, umufuko wose uronge n'urufaranga ushyiramo. Ni ngombwa yuko nitwaye umunsi mukuru, uwahe umunsi mukuru asigaye yuko dusangira n'abandi gusa kugira ngo tusubire tujye ku kivi.
Tuve mu gihugu hagati dutsimbire hakujya mu gihugu cya Tanzania, aho umubaro ari mwinshi mu babyeyi barere mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania, kuko amashuri abana babo bahora bigamwo yugaye kuva ku munsi wa mbere w'inondwi. Naho bivugwa ko ayo mashuri yugawe kubera ukutumvikana hagati y'amashirahamwe ajejwe indero muri iryo kambi n'igihugu cya Tanzania, babona ahubwo ko biri muri wa mugambi wo kugomba kubatuza ngo batahuke ku nguvu. Reka inkuru tubayibaze Karine Dusabe.
Inkuru zitangwa na bamwe mu babyeyi barereye muri iyo kambi zivuga ko amashuri yose yugaye kuva kuri uyu wa mbere. Umubabaro ni mwinshi cyane mu gihe bari biteze ko abana babo bakora ibibazo byo guheraheza umwaka, umviriza umwe mu babyeyi.
Uko nkatwe twari tugereye ku kigo cya Steve Children ahanyarugusu, turahangayitse kandi turababaye. Abana bacu hari hagize bakora ibibazo, none umwaka wose uba witagusa uko gahohotero hariho karatubwako ngaha muri Tanzania nk'abavyeyi twamaze kuruha.
Basaba umukuru w'igihugu ca Tanzania kugira ico afashije kugira ngo abo bana basubire mu mashure, ahandi ho babona ko ari umwe mu mikenyero yo kubatahukana ku nguvu.
Tuka tatakanja umukuru w'igihugu n'insurahiro umukuru w'igihugu ca Tanzania n'umuvyeyi yihweje no kuri ukuntu abana bariko baramira abana bacu, hari umwana budasoma umwe umwana n'ubusi yose agira ikigongo nk'umuvyeyi ahagarika ibyo bintu abana bige babandanye bige. None biboneka rero yuko rero niyo ntumbero yo kugira ngo batirukane twirukane, kuko cyahire kuva kera bavuga ngo ngo duhunguke ngo ku bushake, ariko ariko rero bafite ku bushake bafite ubuhinga bwinshi bwo kutwirukane.
Uramwe kandi ya Nyarugusu Siasa Manjenje ntiyashoboye kuboneka kugira ngo agire icyo abivuze ko
Karine Dusabe arakenuye. Mbere yo gusozera no makuru tubabwira inkuru iciye ku masonga, imigwi serukira gihugu y'u Burundi mu bahungu no mu bakobwa yakuwe mu mahiganwa ahuza abatarenze imyaka 16 y'akarere ka gatanu yari kibera kuri lise Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bana bemerewe gukina urukino rwa mbere, ariko naho batsinze urwo rukino rwabahuje n'igihugu cya Tanzania ku manota 62 kuri 52 y'igihugu cya Tanzania, byabaye impfagusa kugira umugwi wemegwe kubandanya iryo higanwa, nuko n'imiburiburi ubusigaranye abakinyi batanu bakwije imyaka isabwa. Mu bandi bakinyi baserukiye Burundi mu makobwa, inyuma y'ibipimo basanze umwe gusa ariwe ari munsi y'imyaka 16, mu bahungu bose basanze bayirengeje. Uwundi mugwi wasezewe n'umugwi w'igihugu cya Tanzania. Ni kuri iyi nkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata c'inkino duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuno wa gatatu. Ndabikebanure ndabifuriza kururanirwa mu byanyu no mu banyu. Mwakoze mwe mwese mwariko mudutega yombi na gahwana.